Turashimiye ko mandanye kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya Kino Gitondo kuri micro muri kumwe na Jewe Diane Ninahazwe. Amakuru tubafitiye tukahera kuyagezweho irya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, tuyahera mu yavuga muri Mali. Amatora yari yitezwe kuzoba mu ntango z'umwaka uza mu gihugu cya Mali ashobora kuzokwigizwayo amezi. Ibi byavuzwe n'umushikiranganji wa mbere ejo ku munsi w'Imana. Yongeye avuga ko ariko ararondera abandi basubirira Ubufaransa gucungira umutekano muri icyo gihugu mu gihe buriko buritegura kugabanya inteko zabwo muri icyo gihugu cyasinzikajwe n'intambara. Mu kiganiro yatanze i New York haruhande y'inama ya rusangi ngaruka mwaka ya ONU, Chogel Kokala Maiga yavuze ko igihambaye kuri bo ari ugutunganya amatora azokwemerwa na bose. Avuga ko amatora y'umukuru w'igihugu ay'abashinga amateka ashobora kuzokwigizwayo indwi zibiri amezi abiri canke n'ayarenga, kandi ko ingingo izofatwa mu kwezi kw'icumi kuzoza. Colonel Asimi Goita yaremeye kuzotunganya amatora mu kwezi kwa kabiri 2022 atumbereye gusubiza ubutegetsi abasivile inyuma ya kudeta yabaye mu kwezi k'umunani umwaka uheze yakorewe perezida yatowe Ibrahim Boubacar Keita. Ahandi havugwa amatora ni ku mugabane wa Buraya. Amatora y'abashinga amateka mu Budagi yararangiye ejo ku munsi w'Imana aho ibiharuro byerekanye ukwegerana cyane ku majwi kwa hafi hagati y'urunani rw'abakristu b'abademokrate bo ku ruhande rwa chancelier Angela Merkel hamwe n'abademokrate b'abasosiyaliste. Abashinga amateka bazotorwa niho bazohitamwo uzosubirira chancelier w'icyo gihugu Angela Merkel. Mufasoni Angela Merkel agiye gukinjura nka chancelier w'Ubudagi inyuma y'imyaka 16 yaramaze mu burongozi bw'icyo gihugu. Amatora kandi ni mu Buswise. Ubuswise bwaratoye bwongera buremeza ko bakundanye bahuje ibitsina bubakana. Ubuswise buhambije ibindi bihugu bya Buraya biza byaremeje iryo tegeko. Ibiharuro byashyizwe ahabona byerekanye ko referandumu yabaye ejo ku munsi w'Imana ababyemeye bashika ku bice 64 ku bice kimwe ku ijana by'abatoye. Ubuswise bwemeje imibonano mpuzabitsina ku bakundana bahuje ibitsina kuva mu mwaka w'2007.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Afghanistani, leta y'icyo gihugu ejo ku munsi w'Imana yasabye ikompanyi z'indege z'abanyamahanga zunguruza abantu gusubira kugira ingendo zijya cyangwa ziva i Kabul. Bavuga ko ingorane zari kuri icyo kibuga cyo ku murwa mukuru zatoriwe inyishu, kandi ko icyo kibuga gikora neza ukuri kwamye. Abatalibani basubiye ku butegetsi hagati mu kwezi k'umunani inyuma y'aho leta ya Afghanistani yari ifashwe mu mugongo n'ibihugu byo mu burengero bw'isi ihungiye. Inyuma yaho kandi inteko mvamakungu zikuriyeyo akarenge inyuma y'imyaka 20 zari zimazeyo mu ntambara. Gushika ubu nta kiravugwa kuri itangazo ry'abatalibani ryo kurekura indege z'urudandaza zigasubira gukoresha icyo kibuga cy'indege cy'i Kabul. Muri Yemen, abagwanyi bagera kuri 50 baraguye mu ngwano ibandanya kubera mu ntara ya Marib iherereye ku birometero 120 uvuye ku mugwa mukuru w'icyo gihugu. Igisirikare cya Yemen kivuga ko muri 50 batangajwe ko baguye muri iyo migwano yamaze amasaha 48, harimwo abarwanya leta ya Yemen 43 n'abashigikiye leta y'icyo gihugu bashika indwi. Muri uku kwezi kw'icyenda abagwanyi bagera ku 800 bo kuri izo mpande zose baramaze kugwa mu ngwano zibandanya kubahuza. Marib niyo ntara yo mu buraruko bwa Yemen ikiri mu minwe ya leta. Abagwanyi bo mu bwoko bw'abahuti bashyigikiwe na Irani bamaze amezi atari make bagerageza kuyigarurira.
Aloise Bigirimana urakoze kuri makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza aya nayandi nibutse abakunzi b'ijuru rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Nungiri ndaba hikaze nchuti bakunze mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika. Ingingo nkuru z'igice cya kabiri cano makuru. President Burundi Evariste Ndayishimiye amagarira abarundi b'incabwenge baba mu mahanga guterera mu iterambere ry'igihugu bibarutse.
Umwana w'urundi aragenda kwiga. Aje kwiga muri Amerika agacavuga ngo sindosuri wacu burundi ngo kuko bahemba make. Ni dogiteri jewe ndoza aho bahemba meza. Mugabo ibagiye ko wigishijwe n'abarundi mutegeka cyo burundi.
Uyu ni president w'urundi Evariste Ndayishimiye mu ijambo yashikirije abarundi baba muri Amerika aho bahurira muri leta ya New York. Iyo nkuru iri mu zo twibanda ko murano makuru muri hafi ya maradio yanyu. Nongere ndabahe ikaze nchuti bakunze ijwi rya Amerika. President w'u Rwanda Paul Kagame ahamagarira amakungu gukora ibishoboka byose kugira ngo incanco za COVID-19 zikwiragizwe mu bihugu byose vya Afrika bidatevye. Umukuru w'u Rwanda asanga naho gahunda ya COVAX y'ishami rya ONU rijeje amagara y'abantu igamije gusaranganya inkingo mu bihugu bikenye hari cyo yafashije hagikenewe gukorwa byinshi ngo inkingo zigere mu bihugu vya Afrika ku rwego rushimishije. Yabigarutse ko mu nama nkuru ya ONU igira 76 yari maze iminsi ibera i New York muri Amerika. Mugenzi wacu Temisokre Mutijima atugire ku muriri kuri bikuru biri muri iryo jambo rya President Paul Kagame.
Mu ijambo Perezida Kagame yagejeje kubitabira inteko rusange ya ONU kuri wa gatatu hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga yibanza ahanini ku ngaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 ku isi. Avuga ko isi yose ikwiye guhuza imbaraga muri gahunda zigamije guhangana n'ingaruka zacyo. Umukuru w'u Rwanda ashima gahunda COVAX y'ishami rya ONU rishinzwe ubuzima OMS igamije gusaranganya inkingo mu bihugu bikennye. Icyakora agasanga hagikenewe gukorwa ibirenze ibyo.
Alongside unfortunate examples of inequality,
nubwo hakigaragara ingero z'ubusumbane butagakwiye, twabonye ibihamya by'ubushake mu gufatanya hagati y'ibihugu. Gahunda ya COVAX nubwo ifite aho igarukira ni kimwe muri ibyo. Igitabaho icyuho cy'inkingo muri Afurika cyari kuba kinini kurusha uko biruba, ariko kandi dukeneye ndetse tugomba gukora ibirenze ibyo mu kwihutisha ikwirakwizwa ry'inkingo muri Afurika. Kubikora uko biri mu nyungu z'isi yose.
Doing so benefits the entire world.
U Rwanda rushimirwa kuba ruri mu bihugu bya mbere ku mugabane wa Afurika bimaze gutanga inkingo nibura ku kigero cy'10% by'abaturage bose. Imibare y'inzego zishinzwe ubuzima igaragaza ko bamaze guhabwa urukingo rwa COVID-19 mu buryo bwuzuye mu Rwanda basaga 1,500,000. Umukuru w'u Rwanda kandi yashimye gahunda y'ibigo mpuzamahanga n'abandi bafatanyabikorwa yo kubaka inganda zikora imiti n'inkingo mu bihugu bya Afurika. Bwana Kagame akavuga ko ikwiye gushyirwamo imbaraga mu rwego rwo kubaka uburyo burambye bwo guhangana n'ibyorezo. Uretse ibijyanye n'icyorezo cya COVID-19, Perezida w'u Rwanda kandi yagarutse kwishyirwa mu bikorwa rya gahunda z'iterambere rirambye SDGs isi yihaye kuba yagezeho mu mwaka w'2030. Yavuze ko ryari ryaradindiye na mbere y'icyorezo cya COVID-19. Aha akavuga ko gahunda yo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe igomba gushyirwa imbere muri urwo rugamba hatibagiranye no kwimakaza imiyoborere ishingiye ku muturage.
Dukeneye
kandi gushimangira akamaro k'imiyoborere ishingiye ku muturage no gukorera mu mucyo. Ibyo ntibitugeza ku mibereho myiza n'iterambere rigaragara gusa, ahubwo binaduha umutekano, umutuzo n'icyizere cyo hazaza.
Ni ingingo bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bemeranya nayo, ariko kandi bagasanga hakiri urugendo ngo bene iyo miyoborere ishinge imizi mu Rwanda. Madame Ingabire Victoire Umuhoza n'umwe muri abo akaba asanzwe ari umuyobozi w'ishyaka Darufu Murinzi ritaremererwa n'amategeko mu Rwanda.
Nibyo koko iyo umuturage afite ijambo mu bimukorerwa igihugu gitera imbere. Iyo umuturage afite urubuga rwo kuba yashobora kuvuga ati ibi nkorerwa n'umuyobozi wanjye ntabwo ariyo iyi politiki sinkwiriye, ibyo nkeneye ni ibi, ibyo numva nkwiriye ni ibi. Icyo mu gihugu cyashoje ibintu ntabwo biragerwaho, cyane cyane murandeba uburyo nkatwe dukunze kugaragaza ibitagenda neza dusaba ko bikosorwa, usanga bavuga ngo ari n'abanzi b'igihugu. abari kwanga igihugu kuva ku kintu kitagenda neza no kugira ngo abayobozi bagikosore bahana mu gihugu cyacu cyacu turwo rugendo rukomeye bwo kumva ko umuturage agomba kugira ijambo
indi ngingo perezida Kagame yikijeho nkigomba kwitabwaho mu kugera kuri gahunda z'iterambere rirambye nijyanye n'umutekano ahadasaba ko ingenga bitekereza iganisha ku iterabwoba na genocide irwanwa kandi gatandukanywa no gukina politiki
ingenga bitekereza z'ubuheza nguni ziganisha ku iterabwoba na genocide zigomba kuvugwa no kugaragazwa hakiri kare zigasenywa nta kujijinganya cyangwa se kuzuyaza kuri icyo ntidushobora kwihanganira kubikinamo politiki
Icyakora Madame Ingabire Victoire Umuhoza akavuga ko kubyerekeye u Rwanda ikijyanye n'ingengabitekerezo ya genocide gikwiye kwitonderwa ntibikoreshwe mu buryo bwo kubangamira ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo
Perezida wa Repubulika ntegeza ko yavugaga ku rwego mpuzamahanga ku rwego rwa Afurika ntegeza ko yavugaga nyine abaheza nguni barimo barwanya muri Mozambique ariko tugari cyane mu gihugu cyacu noneho mu gihugu cyacu harimo ikibazo cy'abantu bitwaza ngo abandi bafite ingengabitekerezo ya genocide ugasanga umuntu kubera ko atanga ibitekerezo bijyanye n'uko abona imiyoborere myiza twagombye kuyigeraho hari ikintu kitwa ingengabitekerezo ya genocide cyabaye nk'inkoni yo gukubitisha umuntu niba uvuze barakorega ngo ufite ingengabitekerezo ya genocide kugira ngo uceceke kuvuga ariko ntabwo iryo terambere rirambye nyine umukuru w'igihugu cyacu avugaga muri iyo nama ntabwo dushobora kubigeraho hatabayeho ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo
iyi ngingo perezida Kagame ntiyayitinzeho cyane ariko iri jambo yarigejeje kubitabiriye inteko rusange ya Loni nyuma y'iminsi ibiri mu Rwanda hasojwe urubanza rwa Paul Rusesabagina n'abo bareganwa Uyu fatwa nkuregwa mukuru yakatiwe gufungwa imyaka 25 nyuma yo guhamwa n'urukiko ibyaha by'iterabwoba bifitanye isano n'ibitero umutwe wa FLN wimuza amashyaka ya MRCD yarakuriye wagiye ugaba ku Rwanda mu bihe bitandukanye n'urubanza rwakuriye impaka ku ruhando mpuzamahanga cyane cyane mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ububiligi aho uyu Rusesabagina yarasanzwe atuye mu buryo bwemewe n'amategeko mbere yo kugezwa mu Rwanda mu mpeshyi y'umwaka ushize wa 2020
Temitoke Mutijima urakenuye President Burundi Evariste Ndayishimiye nawe mu ijambo yavuze yasabye inama ya ONU ijeje uburenganzira bwa kiremwa muntu kudakumira u Burundi yasiguye ko igihugu ciwe cateye imbere mu bijanye n'uburenganzira bwa kiremwa muntu iba ariko abatavuga rumwe na leta barabihakana nk'umugambwe SNL bavuga ko aya majambo babona asa nk'ayo kuresha amakungu kugira ngo atange ifashanyo ku Burundi mugenzi wacu Elo Jurika neza aragaruka ku ijambo President Evariste Ndayishimiye yavugiye mu nama rusange ya ONU igira 76 ku munsi wa 4 w'inondwe
mu jambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatanguye abwira abari New York ko iyi nama igira 76 y'abakuru b'igihugu na leta ibaye mu gihe igihugu cyiwe cyiteguriye guhimbaza umwaka uza imyaka 60 iheze cyikubukiye akabina yo kimaze cyiyunze n'ibindi bihugu muri ONU yamenyesheje ko igihugu Burundi bwamaze burongowe n'abakoloni bwazingamitswe n'injyane zabonekeye mu bwicanyi bwisubiriza inyuma yo kuronka intayo kwikubukira yemeza ko ikomereye ubwo bwicanyi n'ubu bikigoye gukira yisunze cyivugo cy'uyu mwaka yatangaje ko abantu ku isi yose babwirizwa guhabwa izizigiro bishasha yemeza ko Burundi bwagerageje kwihiza izizigiro mu guhangana n'ingaruka z'ikizo cya COVID-19 nizatewe n'injyane z'utavana ko zabaye mu gihugu bikunyurwa no kudahana ibyaha byabaye ku gihe kirekire Evariste Ndayishimiye yasomye ijambo ryiwe mu rurimi rw'igifaransa yavuze ko iyi nama arakaryo gakomeye kuganirira abari muri yo intambwe igihugu ciwe cyashitseko mu gihugu hagati n'izo cyateye mu karere no mu makungu niko kuzidondagura
a ce jour la restauration de la paix la sécurité la stabilité et la cohésion sociale sont une réalité au Burundi
uyu munsi nagurwa ry'amahoro umutekano n'ubwiyunge n'impamo mu Burundi ukugwanya igiturire isesa kugwa ry'amatungo no kudahana biri mu byo leta yashize imbere utwigoro kandi twarakoze kugira ngo ubutungane nebukore bwigenga twibutsa ha kwingorane za kahise leta iri kirazitorera umuti mu gushiraho ubutungane bunywanisha kubakozwe ko ninjyane bose umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashimangiye ko iterabwoba ritegerezwa kugwanywa ku isi yose yibutsa ko igihugu atwara cyabitahuye kera mu kurunga ingabo mu bihugu bya Somalia na Repubulika ya Central Africa nk'urugero ndayishimiye arongoye u Burundi kuva mu kwa 6/2020 nyuma y'uruvuga iturumbuka rwo yasubiriye Pierre Nkurunziza yerekanye akababaro afitiye bimwe mu bisata bya ONU cyane cyane inama ijejo hatari akazina muntu y'iryo shyirahamwe
ni
dufashe kano karyo dusaba cyane cyane mu gisata cyawe n'icyagateka kazina muntu ngo bagire umwihero udahengamye kutwigoro ku Burundi no kuduha gaciro kabereye inyifato yose yo gukumira Burundi babushira kimigwi dasanzwe mu gisata kazina muntu nta kizara leta yashize mu bikorwa ikingirwa gisata kazina muntu ukubaha demokarasi n'uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro n'ubwitangaza makuru niko yabandanije asigura yagarutse ku kintu yishimira muri kino gihe ibiganiro bihoraho hagati y'abanyepolitike amashyirahamwe yigenga hamwe n'ibinyamakuru n'inzego za leta ibyasanga byatanze umwimbo mwiza agaruka ko uko niko abisobanura
ceci a permis la réouverture de quelques médias qui avaient été fermés dans la foulée des échauffourées dans les élections de 2015
ibyo byatumye hugururwa ibinyamakuru bimwe byari byugawe mu mushuhira w'imigumuko yo mu 2015 irekurwa ry'abanyoro barenga 5,000 ku kigongo cya perezida no gushira imigambwe na sosiyete sivile mu itunganyo ry'igihugu mu bya politiki n'imibano perezida Evariste Ndayishimiye yabwiye abandi bakuru b'ibihugu n'amaleta n'imiryango mpuzamakungu ko igihugu kiba kiriko cyakira impunzi zirimo n'abanyepolitike yavuze ko kuva mu kwindwi uyu mwaka uheze hamaze gutahuka abagera ku 75,000 biyongera kubangana 50,000 bizana badacuwe n'ibisata bya onu bibijejwe eloje buri kaneza ijwi rya Amerika
Eloge Willy Kaneza nongere koko president Burundi Evariste Ndayishimiye muri urugo rugendo yakoreye i New York yabonanye kandi n'abarundi baba muri Amerika babonana kuwa gatandatu yababwiye ko ariko arategura inama rukokoma yise Forum National pour le Développement du Burundi yifuza kuzohurizamo incabwenge z'u Burundi na cyane cyane iziri mu mahanga kugira ngo ivyumviro vyabo bishirwe hamwe mu iterambere ry'u Burundi muri uwo mubonano yabasiguriye ko bibabaje kubona hari abarundi bacubwenge bariko bateza imbere ibihugu bakoreramwo vyo hanze hakwiyumvira Uburundi kwa gatandatu nari nakubitiye i New York ahabereye uwo mubonano w'abarundi baba muri Amerika na President Evariste Ndayishimiye umurisho w'ingoma indirimbo zihayagiza akaranga ku Burundi zirimo n'ihayagiza ico gihugu imyo national nivyo vyakiriye abarundi mu rugo guserukira ico gihugu muri ONU president Evariste Ndayishimiye mu ijambo ryiwe yishimiye intambwe zitandukanye yavuze ko Burundi bwateye tumwe mu turorero yatanze nabaje bava mu maleta atandukanye baje guhura nawe
biraboneka kuko namwe yibwise uko bahora muzi Uyu nyene nize zerekane hinduka. Uyu nyene ni kimenyetso ubonye abarundi mu maso ucumenya ko n'igihe gucabo ariko kimeze kiriko kirahinduka. Burya rero ingorane twari twaragize mu gihe gucaca. Twari twibagiye yuko Burundi ari itongo ry'abarundi yuko ari umuryango w'abarundi. Murabizi mwese kuri karanga muntu mu bisanzwe bandika ubwenegihugu. Uru murundi bakandika n'umurundi mugabo twebwe cyadutanguye kutwica bafashe kuri karanga muntu bashira ku muhutu umututsi umutwa bari baheza gutwiragiza igihugu umuntu yatononeye ubwa mbere n'uwadukuye ku bwene gihugu bw'u Burundi agaca twita ubundi bwene gihugu icyo gihugu cyacu rero cyakiraho kitakiranye n'icyo baho twafire nimuze murondorera ahandi uno munsi abarundi kubera batangwe kubona igihugu cyabo uno munsi bose ariko barahinduka ariko baraba abarundi
turanezerwa cyane ubu ingene biriko byagenda
President Ndayishimiye agasaba abarundi bari mu mahanga gushigikira intambwe avuga ko Burundi bwateye bakibuka gusuma bataha
diaspora ngo n'abarundi babahaza oye n'abarundi bakorera hazi abarundi bakora mu mahanga kuko n'abarundi bagiye gupagaza ubunegeze cy'urundi byaranze kuja kukora hanyuma ugaca wibuka ko wagiye gusuma uzana mu rugo iwanyu nimwiyumvire umwana w'uburundi aragenda kwiga aje kwiga muri Amerika agaca avuga ngo sinzasura iwacu Burundi ngo kuko bahemba make ni dogiteri jewe nzoza aho bahemba meza mugabo ibagiye ko wigishijwe n'abarundi mu kigega cy'u Burundi barakwigisha usitse ngo tubyaranyaho rero ndamwita mwene wowe uko yasikiye mwene uko agatubikiye barabonekaga
Bamwe mu Barundi bitabiriye umubonano na President Evariste Ndayishimiye basanga ariko hari bikwiye guhinduka kugira ngo batware imitahe bongere baterere mu iterambere ry'igihugu cyabibarutse.
Cyende umurezi kandi ndifuza kugarukira uburezi kuko ndabona yuko bikenewe, ariko ikintera amanga nuko baduha viza y'ukwezi kumwe, ariko mu kwezi kumwe hagiyemo n'ukwiherera kubera bagutoye akantu akantu k'akavirisi akantu k'akabu, wumva muri iyo minsi usigaje wokora iki? Nyakubahwa perezida, ndakwituye ko icyo kintu cya viza y'ukwezi kumwe kw'abantu bimvukira kuvuga n'icy'iterambere gihereye ku mabarabara. Narashatse gushika iwacu ngeze mu Bugarama ndahakubita amasaha atatu cyangwa ane nsasubira inyuma. Rero turi mu bintu by'iterambere, nta terambere ribaho ritafise ifatiro ry'amabarabara dutako y'imiduga idutwarayo. Ni ukuri nyakubahwa perezida, icyo kintu ntitwacijukira cyane cyane ubushikiranganji bw'amabarabara mukabwijukira nka kujya mwijukira ubw'ubutungane muzosanga duteye imbere.
Imwe muri iyo myidogo umukuru w'igihugu cy'u Burundi ayifitiye insiguro.
Icyo nkunda uno munsi ni uko ibibazo by'abenegihugu ari ibibazo by'uburongozi. Uko byifuza nanjye niko nabyifuza. Mugabo kene amahera ntacyo ayizana. Hizo mabiza hari aho mbere mpankunda nkavuga nti none kubera iki? Mbega ego ni byari bihugu bitemera double nationality. Mugabe yemera kubera icyo utogera n'iyo pasiporo aho urinda gusaba viza ariko kubera icyo utashye iwacu.
Mu bindi bibazo Abarundi baba muri Amerika batuye Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, harimo ibijyanye n'iby'amatongo, ukoroherezwa mu migambi imwe irimo nko kubaka amavuriro n'ibindi. Ku ruhande rw'Ijwi rya Amerika, umenyeshamakuru radiyo yanyu yari yarungitse i New York, ntibemerewe gufata amasanamu n'amajwi bisanzuye nk'uko bari babisavye. Ahambere tugire ko tunabasabe ikigongwe kuko twari twabemereye ko tuza kubereka uko biko biragenda kumwanya ku mwanya biciye kuri Facebook Live, ariko bizakuwa nka kubera uruhusha twabuze rwo gukora inkuru ku mubonano wari guhuza Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'Abarundi bari baje bava mu mareta atandukanye. Turashimira uko biri kose abakunzi b'Ijwi rya Amerika bari bahari baduha ayo majwi mwumvise na zimwe muri videwo ziri ku mbuga ngurukana bumenyi zacu. Hagati aho ibibazo Ijwi rya Amerika ryari ryitwaje ngo rize kuhava ribaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi navyo nyene nta mahirwe yo kubimubaza ryaronse. Muri ivyo harimo iby'umutekano, ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, agateka kazi na muntu, ikiza cya virusi ya corona, imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu n'ivy'ubutunzi. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu kanya tuca tubandaniriza mu gisata cya sport. Ageze mu gisata cya sport yahere mu Burundi, inkino za basketball zibanziriza ihiganwa ryimirije rya Rayeri tahukanye ekipe ya Le Gazelle mu bakobwa be n'urunani mu bagabo. Ihiganwa naryo ry'umupira w'amaguru ryarayiri sozera indwi igira gatanu. Ibi byose tubaza mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi kuno w'Imana niho ryasozera indwi igira ya gatanu. Atletico New Oil yatsinze Message Ngozi gisinda kimwe ku busa, naco Burundi Sport Dynamic yatsinze Top Junior, Ekana Flambeau d'Orest yatsinze Royale kimwe nyene ku busa, Aigle Noir yatsinze Vitaro ibitsindo bibiri kuri kimwe, Flambeau d'Orest nayo nyene itsinda Bujumbura City ibitsindo bibiri kuri kimwe, Musongati ikaba yatsinze Kayanza United yorohewe cyane ku bitsindo bitatu ku busa. Muri iryo higanwa umugwa Burundi Sport Dynamic ukaba ariwo uri mu kibanza cya mbere by'imfata kibanza. Mupira maguru kandi umugwi w'abakobwa badashika imyaka 20 waraye uvyifashemo neza mu gutsinda Namibia ibitsindo bitatu kubusa mu rukino rwo gusubiriza mu ndwi zibiri. Burundi bukaba bufise amahigwe yo kuzobandanya muri izo nkino zo kuronda ibihugu bizitabira igikombe c'isi yose kizobera mu gihugu ca Costa Rica mu mwaka 2022. Muri basketball naho umugwi w'urunani ni wo watahukanye igikombe c'inkino zibanziriza ihiganwa wirahiye New Star ku manota 60-47. Richard Patrick Ngwizuru uvuga amenyereza urunani akaba ashimira Imana kubona umukenyero wiwe wakunze bagatahukana igikombe.
Twagerageje gushyira hamwe, turagira defense nziza, ikintu cyari kitugora ari defense, kwamba twara dutsinda bagaca badutsinda, defense yacu yari yuguruye cyane, umuntu wese yagura penetrona ko nibyo novuga ikintu cyacu pashije kinini ya yuko ari kesho ya na defense kwa kaso. Ano musi turashyize kuri ariko nturaheza, turakeneye gushyiramo ingufu nyinshi, bya tubandanye twerekana ko dushoboye, anako twagerageje gushyiramo abandi bakinye amaraso mashasha muri ekipe. Turahindira ibintu byinshi, navuga ko tuzoguma dushyiramo ingufu kugira nitugire ikintu gituma tudashobora gutwara igikombe cyacu. Turakinira kubera n'ama match unako dufasha.
Mbonerane Blaise ajejwe ubuhinga mu mugwi wa New Star aremeza ko barushijwe muri urwo rukino, amenyesha ko amakosa bakoze batayakosoye n'ubundi uwo mugwi bongeye guhura bitazoborohera.
Iyi match ubwira tuyitakaze, navuga ko twayitakaje ku makosa menshi kandi kuva igitangura. Kuva match igitangura twebwe wabona umenga abakinnyi bararushe, ubundi mwanya wamenga barakanye, ubundi mwanya wamenga ntibashaka gukina, twagize amaherere menshi. Aho navuga ko twatereye match muri defense, uno munsi ekipe y'urunani n'aba interiere bazanye batudominye, ba interiere bafite abantu barebare muri zone. Urumva rero ntibadupermeta ko dushyira muri zone, batwugururiye amashute yo dore exterieur, ayo nayo caratunanira.
Mu bakobwa naho igikombe cyatahukanywe n'umugwi wa Legazel utsinze Gladiators ku manota 68-63 mu rukino rwari rukomeye cyane. Urango yishyira hamwe rya basketball mu Burundi arashima ko ubuhinga buriko buriyongera. Jean Paul Manirakiza aramenyesha ivyo agiye kurangura mu misi iza abifashijemwo n'ishyirahamwe rya basketball muri Afrika kugira urwo rukino rubandanye rutera imbere.
Icyihutirwa cya mbere ni ugusakara iki kibuga kugira ngo tugire indoor, kuko nitwubaka indoor bacatuzanira amakamera professionnel akwiye kugira ngo tubandanye dukora ibi, bacatuzanira terrain yo hasi imwe mona za NBA, bacatuzanira amamarquoir professionnel hamwe n'amakrono professionnel, ibyo babitwemereye. Hanyuma deje kutubaka batwemereye ko tujatugira iyo twita tournoi ya U18 izobera ngaha hagati y'ukwezi kwa kane kwa gatandatu, hanyuma tukagira na camp international ya NBA ikabera ngaha i Bujumbura.
Muri iryo higanwa Landry Ndikumana akinira urunani niwe yatowe ko yasumbije ubuhinga abandi, ni nawe kandi yinjije amanota menshi muri iryo higanwa. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana acukurirwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda watugerageza mu gisata cha sport mu Rwanda.
Mu mupira w'amaguru amakipe abiri ahagarariye u Rwanda mu marushanwa ya Afurika y'amaclub yongeye gusubukura imyitozo yitegura guseruka mu ntera ya kabiri. Mu guhatanira igikombe cya Afurika cy'amakipe y'abaya mbere wayo, ikipe ya APR FC imaze iminsi ibiri yitoza ikaba igomba guhura na Etoile du Sahel yo muri Tunisia. Umukino ubanza uzabera i Kigali mu ntangiriro z'ukwezi gutaha kwa cumi. Mu cyiciro cy'ibanza cy'irushanwa rya Ligue des Champions muri Afurika, APR FC yasezereye Mogadishu City Club yo muri Somalia. Ngo hari icyizere ko ikipe y'abasirikare b'u Rwanda ishobora kwihagararaho imbere y'ikipe y'igihangange ya Etoile du Sahel, nk'uko bivugwa na rutahizamu Jacques Tuyisenge.
Dufite abatoza bazi kwiga ekipe tugiye guhura nayo, urebye nicyo kintu kidufasha cyane, bazi kwiga ekipe tugiye guhura nacyo. Urumva igihe kigiye kubaho, abatoza batangire bige kuri ekipe tugiye guhura nayo, kuko abahungu dufite uko tumeze twese biroroshye kumva konsinye baduhereza, buryo umupira yo wumvisha konsinye ukayigenderaho nta kidashoboka. Iyo ufite icyizere muri wowe no ukomeza gushyigikirana aho umwacitse ne ukamusunika, numva yuko ngiye kubanje ikipe yifitiye icyizere.
Mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika, ikipe ya AS Kigali nyuma yo gukuramo Olympique de Misirisima mu birwa bya Comore izahura na Darling Club Mutima Pembe yo muri Repubulika na Demokarasi ya Congo. Intego y'ikipe y'umujyi wa Kigali ngo ni ukugera mu cyiciro cy'amatsinda. By'akarusho ngo bagomba gukora ibishoboka byose bakegukana n'igikombe cya shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda.
Ushaka rero igikombe cya shampiyona yitegura kubikora nkuko twiteguye wende ibindi bishobora kuzaza hagati aho ngaho tuzaba tubireba ariko tuzi neza ko twiteguye nkaho zatwara igikombe ubundi igikombe kiba ari kimwe amakipe atangira ari 16 yose agishaka ariko tutagitwaye twashyizemo ibyo tugomba gushyira byose nta n'uwatureba ubundi igikombe cya shampiyona rwose icyo mbona bigomba guhinduka hakagira indi kipe igitwara itari Rayon Sports ntiyo ya PL kuko igikombe cya shampiyona ngira ngo atarako niyo yigeze gucamo iragitwara nayo nyuma yaho iza gusenyuka ariko Kigali yiteguye kugitwara ikanagumaho.
Tugarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare mu mpera z'icyumweru gishize u Rwanda rwemerewe kuzakira shampiyona y'isi muri uyu mukino mu mwaka 2025 yari Claude Munyandinda i Kigali.
Been listening to news and information in